Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiko shikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 14 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Bena ko se mu gahanga bari ko barashaka kujya kumenya ubukungu bwa akanya katonya nyine nuko indi ngudu na namenya ukatafu na guri.
Iyo ni umwe mu Barundi batandatu impunzi yo mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania batewe n'abantu bataramenyekana. Iyi nkuru tukiri n'indi nkuru yerekeye abarimyi mu ntara ya Muyinga badafite ikigega rusange cy'umwimbu turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Hosine Munezero. Mwaramutse neza Hosine, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Aho mu gisagara cya Kibera ku murwa mukuru wa Nairobi muri Kenya habaye ikoraniro kuri uyu w'Imana yatunganijwe na Raila Odinga hatavuga rumwe n'ubutegetsi aheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu na Perezida Uhuru Kenyatta. Odinga yabwiye abanywanyi biwe bari bamwitabiye ko yazanywe no kubahoza kubwicanyi bwahitanye abari mu myerekano yabaye inyuma yaho ibyavuye mu matora bitangarijwe. Odinga avuga ko abo bahiganywe bibye amatora bakongera bakaza kwica abantu babo, ivyo akavuga ko biva ku ngendo yo kudahana. Ivyo birego umuvugizi wa Perezida Kenyatta Manoa Esipisu avyamirira kure, akavuga ko intsinzi ya Perezida Kenyatta yemejwe n'abakurikiranye amatora baba bo mu gihugu canke abanyamahanga. Umurwi ujejwe agateye akazi na muntu muri Kenya waratangaje kuri uyu wa gatandatu ko abantu 24 basize ubuzima mu ntureka zakurikiye amatora bahitanywe n'amasasu yamijwe n'abapolisi mu karitsiye y'abanyagihugu bato bato muri Kenya. Ishyirahamwe rigera gutabara imbabare kwa huje naryo ritanga itigiri cy'abantu bashika ku 117 bakomeretse kuva ku munsi w'amatora. Muri Somalia umurwanyi akomeye yahoze ari umutegetsi mu muhari w'iterabwoba Al-Shabab yishikanye ku butegetsi bwa Somalia mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Muktar Orobow Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yabonanye n'abategetsi ba Somalia mu gisagara cya Abal mu bumanuko bushyira uburengero bwa Somalia aho yari yinyegeje. Robo yari afise abarwanyi bashika ku 400. Umutegetsi w'isirikare cya Somalia muri ako karere akavuga ko yari akomeye kandi ko atari umuntu yirukanywe n'umuhari ya Shabab. Amenyesha kandi ko bazogirana ibiganiro nawe bivuye ko gukorana nawe ari nguvu zikomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari ya Shabab. Ngomenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yemeye guha Robo amafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amadolari kugira ave mu muhari Al-Shabab. Yamara Amerika yahavuye ihagarikwa mugambi mu mwaka w'2012 akaba yaciye ashigwa ku rutonde rw'abiyahuzi. Robo Ali yarahoze ari umuvugizi wa Al-Shabab yongera aba n'umukuru w'abarwanyi b'uwo muhari. Umuhanuzi wa Perezida Donald Trump mu bijanye n'umutekano mu gihugu avuga ko imishyamirano yaranzwe n'ubwicanyi kuri uyu wa gatandatu muri leta ya Virginia mu gisagara cya Charlottesville isa n'igitero cy'abiyahuzi. Ivyo HR McMaster yabivugiye mu kiganiro atanze mu kinyamakuru ABC cya Amerika avuga ko imodoka yasetse abari mu myiyerekano igahitana ubuzima bw'umwigeme w'imyaka 32 n'abashika kuri 19 bakomeretse ari igikorwa cy'ubwicanyi cyabonetsemo urwango no kutihanganira abandi. Kuri w'Imana ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika byasohoye itangazo rivuga ko Perezida Trump atera ibyatsi ibikorwa byose bibonekamo ububisha urwango nk'ibyaranze imigwi yitirira ubutegetsi bw'abazungu KKK mu mfunyapfunyo, imigwi igendereye ibyiyumviro bya Nazi. Umuhari wa Adolf Hitler yahoze arongoye Ubudagi yakoze ihonyabwoka bw'abayahudi hamwe n'imigwi y'abanyamacakubiri. Iyo tangazo rikaba ryasohotse inyuma yaho habereye kunegura Perezida Trump bivuye ko mu gutera ibyatsi ubwo bubisha atadomye ku rutoke iyo migwi itere kwa bandi. Ngomenya kandi ko abapolisi babiri bahitanywe n'impanuka y'indege ya kajugujugu mu gihe bari mu gikorwa cyo guhagarika iyo mishamirano. Umukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Korea ari mu rugendo muri ako karere mu gihe ariko harakorwa imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika hamwe na Korea y'Epfo. bivugwa ko ishobora gutuma imishyamirano ya Korea ya Ruguru yiyongera. Mwomenya kandi ko Jordan Ford nako yavuze ko urugendo rwiwe muri ako karere rufise intumbero yo guhumuriza ibihugu bya Korea y'Epfo n'Ubuyapani bisanzwe bicuditse hamwe na Amerika kugira ntihabe ukudatahura kumwe mu gihe hari ibikorwa bya gisirikare Amerika iri kirakorana n'Ubushinwa. Ni mu gihe kandi abategetsi mu gisirikare cya Amerika batangaje kuri uyu w'Imana ko atagutana mu mitwe guhari hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru yamara ko hashobora kwaduka ingwano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye ivyatsi ubwicanyi bwahitanye abakozi indwi b'umuhari Casque Blanc ugeje gukingira agate y'akazi na muntu bwabereye mu ntara ya Idlib muri Siriya kuri uyu wa gatandatu. Heather Nauert, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje ko ubwo bwicanyi bubabaje kandi buteye agahinda, avuga ko Amerika ihojeje imiryango yabo kandi yibaza ko ubutungane uzobatunganiriza. Icyo gitero cyakozwe n'abantu baje bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Gushika ubu akaba atamurwi n'umwe uriyitirira icyo gitero. Intara ya Idlib isanzwe ari intara iriwamwo abarwanyi b'umuhari Hayat Tahrir al-Sham. Uwo muhari uratera ivyatsi ubwo bwicanyi ukavuga ko ugiye gukora uburyo bwose kugira utuzaho bicanyi kandi ko ugiye gukingira abakozi b'iryo shirahamwe Casque Blanc rijejwe gukingira agateka kazi na muntu.
Urakoze Rosine ku makuru uheje kudushikiriza. Impunzi z'Abarundi zigera kuri 6 zakomerekejwe bikomeye mu mutwe no ku maguru n'abantu bataramenyekana mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Ubwo bugizi bwa nabi bwabaye ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'Abarundi zakomerekejwe n'abantu bataramenyekana zigizwe n'abagabo batanu hamwe n'umugore umwe, bose baba mu mazone abiri ya mbere n'iya kabiri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Bane muri abo batemwe bari bagiye kurondera inkwi zo guteka mu ishamba hanze y'ikambi, abandi babiri nabo bari basohotse bagiye guca ingero. Nk'uko umwe muri abo batemaguwe yabitwiganiye, bafite ibikomere byinshi mu mutwe, mu mugongo hamwe no ku maguru.
Je na kubeka mu gahanga bariko barashaka kuzakomeza ubukungu bwaho kanya katonya nyine nuko indi ngufu na namwe na atatu na buri ibyo ndo byagenze twatinze ukayitenda gutoro dukwihaje na kugiye gutoro dukwihura n'abantu na mugamba hano bishaje mu ishamba bashobora gufata yamaze gufata rwo baciye batubuha n'inyambo bashaje kwa hano mu ishamba bagashyira munsi y'ibiti. Ibyo rero baravuga ngo soko ya kubiri kuyira mu nyumbati yabo batuvuna ibyo bari bafise nibyo badukomitisha n'ibipanga nyine bari bafise nyine batuse maguru.
Umwe mu barongoye abandi muri ayo mazone avuga ko yishikiye kuraba aho bagwariye mu bitaro by'ikambi agasanga bararembye. Yemeza ko hari n'amakuru avuga ko bamwe muri abo batamaguwe hoba harimwo abari bagiye kwiba mu mirima.
Kinewe nababonye mu bitaro bari mu bitaro uwo munsi rero bari batemye abantu bashika bane, umwe bari bamutse mu gitanga cyo mu mutwe n'icyo ku bitugu, undi bamutse n'icyo ku kuboko n'icyo ku kuguru, abandi babiri batemagura mu mutwe. Ndetse rero hacyatse abandi babiri nabo nyene babatemaguye mu bitugu hamwe no ku maboko. Ngo batemwe n'abatanzaniya abahatu bana nibo babakenye babageza ngo bagiye kusenya mu mashyamba yabo mugabo igihugu cyahica no hino nubwo bivuga yuko abo babafashe nabo abo bantu bagiye kwiba. Imikiri kwese nko kuri metero bitatu kugira uwo umwe ni ngombwa abantu bamara umunsi wose bagiye gusenya.
Ubundi nawe yavuganye n'ijwi ry'Amerika yamenyesheje ko zimwe mu mpunzi zaciye zifatwa n'agashavu kubera ivyo vyabaye kuva kuwa kane gushika kuwa gatanu w'indwi maze zijya kwihora ariko igipolisi kiratabara.
Basi vitu vya mada kwa pungi kana matanga zina duri rukana na duri kwa kutu wakata mu misoji polisi ni ya sengi rukana zina wagari ya wakati nyuma na hili kumitiko kutipo kugwa
izo mpunzi z'abarundi zibabazwa nuko atamatohoza kugwa kugira ngo kwagirwa ko ari mu bakoze ubwo bugizi bwa nabi bwo gutema abantu afatwe maze abihanigwe ubu avuga ko ari neze n'impunzi zishika zitanu zimaze kwicwa muri ubwo buryo kuva umwaka utanguye
birateye ubwoba cyane abantu bose ngaba bafite ubwoba hariyo n'abantu bavuga bati yewe bacya babaho gute guteka barabiheba gukwe namba koko babateganye gusenya urumva kirakira ikibazo rano wa mama seza amashyirahamwe ngacyagerageza kuyitura kandi bashaka kugira abatiki cyabo ntiwabakenye nta kintu kiri bushobore gufasha wowe ni muke bwa mbere twitura ayo se ni yicaye avuga bati wowe tutabonye abanakenye turafasha iki tuzajye tanze kuyijyanira n'abapolisi agasika gatatu tujye gutera ibisika byabariye habishwe ndabaje kwitera ibisika bitanu turi kubera abapolisi kandi bahegeje kubihamba yariyeze nta kindi nta kindi ntibakiri by'ubucunga biratakubwira ngo bari bagiye kugira ngo cyangwa ngo bishwe n'abarundi gusa yuko basi polisi ni kwamatoza nandi cya cyako cy'abarundi bahamye
izo mpunzi zibona ko umutekano wazo tubahirijwe maze zigasaba ko zokingirwa bikwiye mu kwezi guheze ayo kamya nduta yagenderwa n'intumwa z'umuhuza w'abarundi Benjamin Mukapa zimwe muri izo mpunzi zarashikirije ico kibazo c'umutekano muke maze zigira ko zisaba ko zokungururizwa ahandi ico gihe abaserukire igihugu ca Tanzania babijeje ko umutekano ugiye gucungerwa bikwiye muri iyo kambi hamwe no hanze yayo ikambi ya nduta nirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga gato 226 mu gihe abandi bari inyarugusu na mutenderi bose hamwe abahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu mwaka w'2015 barenga gato 244 bamwe muri bo bagera ku 15 barindiriye gutahukanwa kuko babyisabiye ku gushaka kwabo Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara
kweko badafite ikigega rusange hafi benshi mu nyagigobo ku mutumba wa Nyamarumba muri komine n'intara ya Muyinga bavuga ko babitse umwimbu mu mazu yabo. Abanyagihugu bavuga ku mwimbu uhura n'impanuka nyinshi uhereye ku busuma, ugusesagura n'impanuka z'umucanwa. Basaba rero kuronswa ibigega hafi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Umutumba wa Nyamarumba uri muri komine ya Muyinga ku birometero nka 2 uvuye ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barahimirijwe nk'abandi mu byo kubitsa umwimbu, bavuga ko batahuye ariko bakagira ikibazo cyo kuronka aho babitsa hafi.
Ntibitworohera kubera urinda gusindira ikazo ugafata imitumba miremire aho bose nzi yuko umuntu ushaka kaza kuyitwubakira ngo ari iwacu ntabwo tukorohera.
Ariko wumva hariya mu kibogoye kuba ari kure twarayo imizigo biragoye uri kuyikurayo nziza umenya natwe twayirondera n'iwacu kuko natwe turavunika rwose birenze. Hazaba nyine abafite uburyo nyine bwo kubisugumisha kandi bakuguza mu nzu nyine
kugenda kutubica ariko bisaba uburyo udafise ikinga ngo udutwara kudutangira impembo. Byoba byiza yuko natwe ngo dukurikiranira kuno mutumba tukaronka ahantu tuza turabica.
Ingaruka ziraheze zikaba nyinshi uhereye ku busuma bwo mu mazu
cyane cyane n'abasuma mu nzu baca badutwara gasanga inzu bayihubuye cyane tugahira mu nzu
ikakajewe nikuriye afite no kwikorera ngo ntware hariya mu kibogo yenyine abantu ndatsindiye bashaka batwitwarira batatutwaye naho ndaturiye n'Imana ibutumpaye.
Mwetaheza tukanda, tukawisa, mwagawu na hotu tuwisa, tukaheza tukwachasanga, walimoba alikala mande ende, hama wabi tutuwali, tukatutusanga, hamwe hama tukaheza kutushida mwanzu njene, kukulata, kutuwa tutawa tulishowe kubziko nene, haje mwurazi nae humusuma kutuwali.
Ini ngaruka, nungusesa gura, chane chane yo haduse mwumvika no muke, hagati ya uwa kanyi, Vanzirumito Pascale, numukuru mutumba, Nyamarumba.
Hiyo humugabu watavugana numudame, umudama kajangu kulima, umugawara shua kubikura muunza kagenda kabishora. Mwuo mwanya tuwe na tukiri ikiwazo choku giriki choku umviriza, hakati umugore numugabu, kwa wabawa tabivuga nyeko. Numudame na wenye na rashura kubigira kora wa dame, hika ngibi nufijinzo kachanga matavi, arashua kuchoma gulibi numuunzu, kuko bitafisa anuviri kure, yu genda kubitorari chagomba kubira anguza.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko abanyagihugu bahimirijwe bikwiye kubika umwimbu. Mpabazi Jean Berkimasi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko ikibazo cy'ibigega kiri mu ntara yose muri rusange.
Usanga hari nk'ikigega kimwe mu nzone aho biri, tugasanga hari ibigega bibiri mu ikomine. Urumva yuko ibyo ntibiba bikwiye, dufate ko bo bose umwimbu wubuze na kabusha muri icyo kigega ntibaruha nawe wawushyira. Gusa nuko bacye bavuga bati bamwe baragenda bakawubikayo, abandi nabo bakawugumiza mu mazi wabo. Naho kenshi usanga ukunda guhura n'impanuka y'ubusuma, kuko ubusuma ntiburahera.
Asaba abasanzwe bafasha muri icyo gisata kubandanya.
Abafashije kubaka ibigega cyane basaba umunsi kumbure nimba bafite uburyo busura kandi bagafasha kumbure nk'izone ikarumwa nk'ibigega nka bibiri zamitembe kugira ngo n'imiburiburi naho batoba bose cyane n'umwumbi batashirayo wose mugabo ujanye n'imbuto wowo bakawushirayo. Nayo ubundi biragoye yuko ikomine yose ironka ibigega bikwiye abanyagihugu bashobora gushyira mu mbu wose.
Guhimiriza kubitsa imyimbu byari bisanzwe bikogwa buri gihe abanyagihugu bimbuye, ariko inyuma y'impeshyi iheze byarashyizwemo ingufu gusumba uko byahora mu ntara z'uburaruko, cyane cyane Kirundo na Muyinga zavuzwemo uruzuba rwinshi n'inzara. Imuyinga mu buraruko bushyira buseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tuibu senchuti mwese kumwe kumwe wa nanya kumweza iladio Ijwi rya Amerika lisame na nilai Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Unahuni nanya ukwasiza makuru yerekeye ibintu byabaye mu mpera zindwi yaraye irangiye. Reka tuyahere mu Burundi twumirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Kuri uyu w'Imana harangiye amatora y'amakomite nshingwabikorwa y'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu makomine agize igihugu. Ayo matora yabereye mu makomine 83 kuja na 99 agize igihugu. Igituma hari ayandi makomine ayo matora atatunganijwe bisigurwa na Jeremy Manirakiza, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi.
Nubwo yuko ni muntu rero yuko umupira ushika mu makomine, ushika mu ntara zose, hanyuma rero abo batowe nibo bazoca cyane cyane utogwa kuba prezida. Abo ba prezida batogwa bazoca baje hamwe n'abarongoye imigwi yo ya muri divizio ya gatatu mu ntara, kugira ngo bazotore mu kwezi kwice mu ntango zo kwicenda tariki imwe cyangwa tariki zibiri abazoba barongoye amashyirahamwe y'intara mu mupira w'amaguru, hanyuma nabo bakazoheza bagatora abazorongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi aho hazoba hari mu ntango zo kwica. Igituma muri ayo makomine amwamwe atamatora ariho nuko muri uwo mwaka uheze twaratunganije inkino z'umupira w'amaguru mu makomine, no kuvuga ikomine zitashoboye kuronka imigwi n'imiburiburi shika itandatu ntizemerewe kugira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru, no kuvuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu komine riba rigizwe n'ama ekipe atandatu n'ubwo yuko abatashoboye gutunganya inkino ntangorane mu minsi iza nabo nyene umupira uzoteba ushikeho hanyuma batunganye inkino
munyamabanga shingwa bikorwa mwishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi avuga ko mwitorwa ry'abagize amakomite shingwa bikorwa mu mashirahamwe y'umupira w'amaguru mu makomine igitsina gore kitibagiwe Jeremy Manirakiza avuga ko ari nakaryo ko gushinga imirwi y'abigeme ikina urukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'amakomine
inama shingwa bikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri komine igizwe n'abantu bane no kuvuga umukuru w'ishyirahamwe icegera ciwe ujeje gutunganya inkino n'umutekano hamwe n'ujejwe igisata cy'umupira w'abigeme urumva muri komiti yariyo yose hategerezwa kubaho umwigeme canke umufasoni
iyo migwi itandatu mwavuze ni y'abahungu gusa canke harimo nayo abigeme
oya iyo migwi itandatu urumva ni higanwa abigeme n'abahungu ntibashobora gukina muri championa imwe imigwi itandatu ni imigwi y'abasore no kuvuga yuko mu gutangura ikintu cyose kigira intango mu gutanguza umupira w'amaguru mu championa twatanguje umupira championa y'abagabo hanyuma nibaza yuko kuko imigwi myinshi mu makomine y'abigeme ntiharagira kwiboneka ariko bukebuke ubu turiko tugira amashampiyona mu ntara nibaze yuko butebitebuke no mu makomine umupira w'abigeme uzokina
mu mupira w'amaguru kandi kuri Uwimana ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu rihuza imigwi yo mu ntara y'abasore batarenze imyaka 16 yarigeze ku munsi wa 11 mu ntara z'ubumanuko n'uburengero bw'igihugu Rumonge watsinze Makamba 2 ku busa Mwaro yatsinze Bururi 1 ku busa Kayanza yanganije na Ngozi 1 ku kindi Muyinga yatsinze Kirundo 7 ku busa inge ni migwi irushanya mu manota mu bumanuko Rumonge ni ya mbere ifite amanota 16 n'ibitsindo 23 Makamba ni ya kabiri n'amanota 2 n'ibitsindo 4 Mwaro ni ya gatatu n'amanota 11 Lide ni igitsindo 8 Rutana ni ya kane ifite amanota 5 Lide ni igitsindo 3 Bururi ni ya gatanu n'amanota 5 Lide ni igitsindo 16 mu buraruko Muyinga ni ya mbere n'amanota 12 n'ibitsindo 11 Ngozi ni kabiri n'amanota 10 n'ibitsindo 6 ya gatatu ni Kayanza n'amanota 7 n'igitsindo 1 Kirundo ni ya nyuma ifite ubusa n'ide n'igitsindo 18 Evariste Nzikobanya nka Bujumbura ijwi rya Amerika
Seka unaho tukubitire mu Rwanda twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru ya sport yo mu mpera z'indwi twaraye turangije
Ejo ndi kwa gatandatu mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu ya Uganda yanyagiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi ibitego bitatu byose ku busa uyu mukino wabereye ku kibuga cyitiriwe Maria Mutagatifu Kitende mu mujyi wa Kampala ni mu rwego rw'icyiciro gisoza urugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Kenya umwaka utaha mu gikombe cya Shan gihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri shampiyona z'iwabo imisambi ya Uganda yarushije amavubi y'u Rwanda ku buryo budasubirwaho ibitego bibiri bya mbere byatsinzwe na Mudamiru Mukiaba mu gice cya mbere cy'umukino uwitwa Derek Sibambi niwe washyizemo icya gatatu cyo gusonga abanyarwanda no gukurira inzira ku murima umutoza wabo Antoine He ukomoka mu Budage umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo kuri wa gatandatu tariki ya 19 muri uku kwezi kwa munani ikipe y'igihugu y'u Rwanda irasabwa kwishyura ibitego bitatu ndetse ikanarenzaho kugira ngo ibe yabona itike yo kujya muri Shan 2018 ibi bigaragara nk'inzozi nubwo mu mupira w'amaguru hakunze kuboneka ibisa n'ibitangaza tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri gahunda y'irushanwa ngarukamwaka ry'igihugu Rwanda Cycling Cup ejo ndi kwa gatandatu hakinwe agace kitiriwe umuco Race for Culture abasiganwa bahagurutse I Gatuna mu karere ka Gicumbi berekeza mu mujyi wa Nyanza urugendo rw'ibirometero 137 waje ku isonga ni kabuhariwe Valence Bayisenga umunyarwanda ukina mu ikipe ya Tirol yo muri Autriche yakoresheje amasaha 4 minota 35 n'amasegonda 59 uyu musore umaze kwegukana isiganwa Tour du Rwanda inshuro ebyiri zose arasobanura ibanga yakoresheje ngo ashobore gusiga abandi muri iri siganwa ry'umuco
bashiramanga yananiwe tubonye ko ananiwe abakinnyi twari turi kumwe Ephraim na Rugamba ndababwira mushyire amagare imbere muhige uriya mwana ruberwa kuko yari amaze gusiga agashiramanga mumara kumufata ibi ngenda bisoza ku murongo ntumugire ikibazo barakora n'imbaraga zabo zirarangira nanjye nsigarane confidence z'uko ku murongo ngomba kubisoza neza
muri risiganwa kandi ingibi n'abakobwa nabo baraserutse nkuko bisanzwe batangiriye ku giti cy'inyoni basoreza mu mujyi wa Nyanza wabaye wa mbere mu ngimbi ni Yves Nkurunziza ukinira ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu ni Rere Saverine wo mu ikipe ya Amis Sportif y'u Rwamagana akaba ari na mushiki wa Valence Ndayisenga niwe watsinze irisiganwa mu cyiciro cy'abakobwa igice gikurikiraho muri Rwanda Cycling Cup giteganyijwe mu kwezi gutaha kwa cyenda muri icyo gice cyiswe Central Challenge abasiganwa bazaturuka I Nyamata mu Bugesera berekeza I Muhanga mu ntara y'Amajyepfo yari Claude Munyandinda Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakeje abanyarwanda ku ruhare bagize mu mahoro mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki zine z'ukwezi k'umunani. Abanyarwanda barenga imiliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana atandatu batoye Paul Kagame nk'uko vyibonekeje mu biharuro vyashikirijwe icese naho icyo gitigiri gisa n'ikirengeye ku bimenyeshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu barenga gatoyi ibihumbi mirongo umunani nibo batoye abakandida batavuga rumwe na Leta. Leta y'u Rwanda yatangaje ko igitigiri cy'abitavye amatora cabaye 97 n'ibice bitandatu ku ijana. Yamara Amerika ivuga ko amatora atakurikije ibisabwa ku byerekeye demokrasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, avuga ko batewe impungenge n'ibitagenze neza byibonekeje mu matora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahayagije itangazamakuru mu Rwanda kuko gene ryatangaje amakuru ku mwidogo wa bamwe mu bakandida n'abanyagihugu bavuga ko baburabujwe mu kiringo cyo kwiyamamaza. Amerika irahayagiza kandi abanyagihugu basanzwe umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora n'abategetsi ba Leta kuba baravuze batarya umunwa hamwe no kwishyura ku vyidogewe mu kiringo cyo kwiyamamaza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, amenyesha ko bahayagiza impari zabaye hagati y'abakandida zerekanywe kuri televiziyo. Yamara bavuga ko iyo abandi bakandida bari kurekurirwa kugira uruhara muri izo mpari byari kugirira akamaro kurushiriza abatora. Amerika iracyafise impungenge ku kudakorera habona ku vyerekeye ibisabwa kugira abarondera kuba abakandida bamenyekane. Amerika yizeye ko itegeko rishasha ritegekanye ivyerekeye amatora zitezwe ko riharigwa ko mu nama y'imirije y'inama nshingamateka rizotomora ibintu kurushiriza imbere y'amatora y'abashingamateka yo mu mwaka uza w'2018. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ku ntwaro ya Perezida Paul Kagame u Rwanda rwagize intambwe zikomeye mu byerekeye butunzi ko yamara uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubwigenge bw'itangazamakuru bitubahirijwe. Amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko Leta yakoresheje ububasha bwayo hakoreshejwe ikandamizwa rikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko zitashimishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya Perezida Kagame yo kurondera kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Amerika isaba Leta y'u Rwanda gushyiraho uburyo butuma amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'imigambwe bishobora kugira uruhara mu matora atatera bwo bari habaye amatora akubahiriza mu by'ukuri ibyifuzo by'abanyagihugu. Amerika iri kumwe n'abanyarwanda mu twigoro twabo twukubaka inzego zikomeye za demokrasi atawe zikumira kugira bitume haba umutekano, demokrasi n'iterambere byo mu gihe kirekire kiri imbere kuri bose.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kuti Mwati mwese mkundi ya juhu ya Amerika ligano tuwatekuli mwaka kanya wigaru kengaha tuoneho kandi ya kanya kukushimi ya engineer ya dofashe mwinga mwizoma hamwe na Fatou Karara ya dofashe kwegeranya ligano ilo tuwatekulie kwe mikromarku na Frederike Monikije na makuna yu mwashikirijo na hozi na mwune zero na koze kutu tegamatuki mugira mahoro umusi mwizu.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.